kumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi, ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi. Kuri uno munsi wa gatatu muri kumwe na Oriane Tangishaka muri studio gatanu, ni mu kiganiro cerekeye amagara y'abantu. Kuri uno munsi wa gatatu amahoro rero mwese muduteze amatwi. Mu kiganiro cyo kuri uno munsi wa gatatu turaganira ku bibazo byerekeye amagara y'abantu, tuganira ku bikorwa by'ishyirahamwe Cliniciens Sans Frontières, abavuzi batagira imbibe mu Burundi, byatanguye mu ndwi iheze. Ivyo bikorwa bikaba ari inyigisho kugwaruka go mu gisagara cha Bujumbura ruri mu karuhuko k'amashure, akaruhuko kici. Izo nyigisho zerekeye ukwirinda ingeso mbi, ukugwanya ingwara zica mu bihimba vyirondoka n'imbanyi batifuza. Mbega ho muherereye mwoba mubona ugwaruka gukora iki kugira gwirinde ivyo bibazo muri imisi rudafise byinshi goba ruri kurakora? Nkuko rero bisanzwe, kaze mwese mushikiriza ibibazo n'ivyumviro kuri iki kibazo. Nimero yacu ni ya indi nyene, ni 1 2 0 2 1, ndamurantunga, ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Turayisubiramo mu kanya. Ikaze mwese
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko muvyumvise rero, ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Ku munsi wa gatatu tuganira ku bijanye n'amagara y'abantu. Ku itariki zine z'ukwezi kw'indwi, ishirahamwe Cliniciens Sans Frontières, abavuzi batagira imbibe mu Burundi, yaratanguje isekeza ryo gutanga inyigisho kugwaruka go mu gisagara cha Bujumbura ruri mu karuhuko k'amashure. Izo nyigisho zerekeye ukwirinda no kugwanya ingwara zica mu bihimba vyirondoka n'imbanyi batipfuza. Izo nyigisho zizomara ikiringo c'amezi atatu, zikaba zigamije gufasha ugwaruka kwirinda kugira inyifato zishobora kubatuma bagira ingorane z'amagara bitewe n'ingeso mbi zizanana no kutagira ico bakora umwanya bari mu karuhuko. Ni mu gihe kandi umushikiranganje w'indero y'amagara y'abantu yatangaje ejo ko igihano sho guhagarikwa mu ishure mu kiringo c'imyaka ibiri arico kigiye guhabwa abanyeshure b'abahungu bazotwaza inda z'ishushu abigeme bingana. Ivyo vyashikirijwe jo ku munsi wa kabiri mu ruganda rwatunganijwe n'ibiro by'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu afatikanyije n'ubushikiranganji butandukanye ku banyeshure babigeme bo muri komine Muha bo mu gisagara cha Bujumbura. Mbega none aho muherereye mwebwe mubona ugwaruka gukora iki kugira gwirinde ivyo bibazo muri imisi rudafise vyinshi rukora? Nkuko bisanzwe rero turabararitse mushikirize ivyumviro kuri kintu kibazo n'ibibazo. Nimero ni 0 nako ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Aba tugiye kuganira kuri iki kibazo c'ugwaruka muri rici ni ishirahamwe Cliniciens Sans Frontières, rifise amavuriro mu bice bitandukanye by'umugwa mukuru wa Bujumbura, rikaba rifasha abanyagihugu mu buryo butandukanye butari buke, harimo kwisuzumisha ingwara, kwibaruka n'ibindi byinshi by'ubuvuzi hamwe ni no kugira neza abanyagihugu. Turi kumwe rero ku murongo wa telefone umutumire wacu ni ingenieur Albin Uwimana n'umuyobozi ajejwe imigambi muri iryo shirahamwe twakira umutumire wacu. Ingenieur Albin, twongeye kubaha ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze cyane Oriane, ndabashimiye cyane kuba mwasubiye kuduteka mukadutumira. Ngashimira radio iyu ya Amerika, ngashimira kandi n'abantu bose akakanya bari kwaratwumviriza bumviriza kino kiganiro kuri Isanga.
Murakoze cyane gose kwitaba kino kiganiro kugira mugerageze kudufasha ivyo muwa muri ko murakora mu gufasha urwaruka. Areka tubanze dutega amatwi inkuru mugenzi wacu Evariste Nzikobanye nka duteguriye ejo kubijanye niyo nama yabaye ejo aho umushikiranganji yatangaje yuko igihano kizohabwa abanyeshuri babahungu bazotwaza inda abana babakobwa bingana. Tumutega amatwi Evariste Nzikobanye.
Ugo Rwanda rwatunganijwe kuri no wa kabiri ku banyeshuri babigeme bo mu mashuri y'intango n'ayisumbuye yo muri komini Muha iri mu bumanuko bw'igisagara cha Bujumbura. Imvo y'ugo Rwanda yari yo guhimiriza abo banyeshuri babigeme kwirinda ico cyose co batuma batwara inda batifuje. Umwe mu bashikirije ivyigwa avuga ko amazi yarenze inkombe mu mashure yaba mato mato canke yisumbuye. Mufasoni Ansira Manirambona akora mu mugambi w'igihugu ujejwe irondoka rijanye n'amagara meza, yasiguriye abitavye urwo ruganda uko ibintu byifashe.
Abatari bake bo kuva ku myaka 15 gushika kuri 24 ni nk'ibice 31 kwijana vyaba hitanywe n'imbanyi, n'abana n'ugwaruka 30 n'abandi kwijana barahitanywe n'imbanyi. Ibyo nibiharo vyatowe kwa muganga bafiriye mu mihana, ibiharo vyabo ntibizwe. Hariho rero n'abandi bashoboye kugwara za ngwara zo mu kigo kubera iki nta muntu agwara ingwara yo mu kigo bidaturutse ku kwibungenga. Ahanini biva ku kwibungenga, cyane cyane abo bantu batwara imbanyi bataraheza gukura, abantu batwara imbanyi ntibazipimishe, abantu batwara imbanyi ntibibarukire kwa muganga, bene abo barakunda gukarigwa n'izo ngwara zo mu kigo. Ikibabaje rero cyane muri ibi nuko harimo abana bato bato cyane imiyabaga n'ugwaruka. Murabona ko dufise hafi ibice 24 by'abana bagwaye cyangwa ugwaruka gwagwaye ingwara zo mu kigo bakiri bato cyane gose. Ni ibintu bibabaje cyane kuko ingwara yo mu kigo ni kimwe mu bintu bikura kwa gateka umuntu kuko ntasubira kuja aho abantu bari.
Mutambukanye w'umukuru w'igihugu nabo nyine yari yitavye urwo ruganda rwabereye muri zone Kanyosha. Denise Nkurunziza nabo nyine yerekanye kugwaruka rw'abigeme ruri mu mashure rugeramiwe n'izo ndazishushu.
Umunsi umwe niho hari abana banyicaritse ngo mu bisanzwe ngo twagire utusigurire ngo inabi ngo iri muri copinage ngo cyaha ngo ubukoze ngo ugize copinage. Ndaberekane inabi irimo ni yuko mutambaye ivyuma imibiri yanyu si ivyuma. Inabi ni yuko iyo copinage iza kubasuka mu busambanyi. Nico gituma umukobwa w'umunyabwenge aririnda ibyo gukwegana, ibyo kurondera gukundana n'uwo badahuje igitsina, aravyirinda akazogera gukundana avuga ngo jewe ndageze kuba kuru. Rero kugira ngo bikunde ni mwirinde gukwegana n'abasore hakiri kare, mwirinde gukwegana n'abagabo hakiri kare.
Kugira izo nda zishushu zigabanuke mu mashure y'abayintanga canke yisumbuye, umushikiranganji w'indero yafashe ingingo muri urwo ruganda. Janvier Ndirahisha yashikirije ko kuva ubu abanyeshuri b'abahungu bizomenyekana ko aribo batwaje izo nda zishushu abigeme bigana nabo nyene bagiye guhagarikwa mu mashure co kimwe nabo bigeme mu kiringo c'imyaka ibiri.
Murazi neza yuko abigeme batwara inda bagarutse turabaha umwanya kuja kose ujya mwana kuko nawe yavutse siwe yakoze ikosa yaravutse reka nawe aronka amahirwe yuko bamwonsa. Mga tukavuga tuti bikagaragara yuko iyo nda yatwawe n'umunyeshuri bigana umuhungu bibafasha kuko umwana birababaje iyo umwana akura atazi se akubaza ngo mama jewe data ninde. Bimanya rya mumenya rumunyeshe bwa tuti bibajane rya mukiruko niya mubyara kwa mwana yumbe kwa fisese hamenya kibiri heze bagaruke tubahibe banza bige
umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaboneho nakajyo ko gutekerera impanuro abanyeshuri babigeme bo muri komine muha muri kino gihe batanguye buruhuko bwice
buno buruhuko rero nibuze bubabere ubwo kuyerera buno buruhuko nibuze bubabere ubwo kuryama gushika saa yine birateye isoni umwana w'umukobwa ajyama gushika saa yine umuntu akinjira mu nzu saa yine inzu itarakubugwa hari umwana w'umukobwa w'imyaka 20 hari umwana w'umukobwa w'imyaka 20 n'ingahe birateye isoni nimubyuke hakiri kare mugire isuku mu muryango mufashe ababyeyi nakaryo kuko ababyeyi nabo babona yuko muri mu karuhuko mubafashe guteka Ese umwana w'umukobwa agera kuja kubaka atazi guteka.
Ugo ruganda kwatunganijwe n'ibiro by'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu bifadikanije n'ubushikiranganje butatu bwa leta y'u Burundi bujejwe indero ugaruka n'amagara y'abantu Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Evariste kuri ico iyo nkuru waduteguriye. Birumvikana yuko ubushikiranganje butandukanye mu gihugu cy'u Burundi leta rikirahagurukira iki kibazo cugaruka mu buci usanga rudafise ico bakora kubona ugo ruganda rwabaye bikumvikana ko kandi n'umutambukanye umukuru w'igihugu nawe nyene yahagurukiye kino kibazo rero nkuko twabibabwiye turi kumwe na Clinicians Sans Frontières ni abaganga batagira imbibe baserukiwe na ingenieur Albin Uwimana niwe turi kumwe ku murongo irishira hamwe rero ririkorera kora ibikorwa byo kugerageza gutanga inyigisho muri ugo rwaruka ruri muci rudafise byinshi rukora kugira ngo bagerageze gukingira ibyo bibazo bashobora guhura navyo byo gutwara inda byo kugwara ingwara zice mu bihimba byirondoka n'ibindi byinshi arabidusigurira mushinga nahe uwimana ishira hamwe ryanyu rirafise nkuko twabivuze mu ntango w'amavuriro mu bice bitandukanye by'igisagara ca Bujumbura n'ahandi ikiciyumviro cyo gutangura izi nyigisho cavuye hehe choba cakurikiye itangazo ryashikirijwe n'ubushikiranganje bw'ibihano bizohabwa abo bana bazotwara inda zishushu
mwakoze cyane kutubaza icyo kibazo icyumviro ntabwo cyavuye ngaho ho ahubwo turaje ibikorwa dusanzwe dukora iminsi yose amaraporo turonka abantu batwitura twasanze rero ikibazo koko cy'ugwaruka na cyane cyane abo banyeshuri ari kibazo kinini cyane cyo twifuza ko twotangura igikorwa kizomara amezi atatu atangwa itariki zine nkuko mwari kuze kwezi kwindwi icyo gikorwa rero kikaba kirimo n'ubw'ibice bishika bitatu uko bigabuye guhimiriza ugwaruka abo bakiri bato abanyeshuri kwirinda izo ubushurashuzi izo ngeso mbi bakijukira ibikorwa byo mu rugo ibikorwa byobafasha ndetse bakaronka minervare cyangwa bakazonka amakaye bakunganira ababyeyi hakwishinga bagenda gutembera bagenda gutambiro bagenda mu ngeso mbi rero ni ku gisata kimwe igisata cya kabiri twifuza kuzobwira cyo kizomara ukwezi twarabonye yuko igitsina gabo cyane abo bahungu mu gihe bakorewe wa mu cya gikorwa bita circoncision umukiruni ngira ngo no gusiramura n'ibindi kirindi cyangwa no gukoresha twatanze rero n'abahinga baramaze kubyemeza ko umwe ushyira na bitaro kwijyana bikingira ubwandu bwa sida n'icyo rero tuzogikora tutamara n'ukwezi k'umunani kose mu gihe turacyashakisha ibikoresho kuko bisaba ibikoresho bitari bike maze tukigirire abantu icyo gikorwa ikindi cya gatatu tuzogira kuko turi mu gisata cyo gukinga iko kinga gusa izo ngwara zandukira zice mu birondoka cyane inda batifuje turakinga cyane twasanze n'ikibazo hari ikibazo mu miryango cy'inzara ugasanga hari abana twashoboye kuraba bashyika amajana abiri bagenda n'ibibazo byo gufungura nabi nabo twifuza nabo nyine kugira ngo turokore ubuzima bwabo amagara yabo kuzobahereza ingaburo bitwamara kwironka mu minsi ya vuba
murakoze cyane none zimwe mu nyifato tugarutse kuri ugo rwaruka zimwe mu nyifato zitabereye mubona kandi mwizera gufasha ugo rwaruka kuvavana nazo ni nkiziye muri iki gihe
cyambere ugaruka cyane duhere ku bigeme bakunze ibintu bigezweho baronka za telefoni zirimo za WhatsApp baronka amahera arja do poche amafaranga yo kwinezereza ni ibyo rero bamaze kwifuza ibyo gusa neza baca bakirira gukoresha ingufu kugira ngo baronke ubwo buryo ayo mafaranga. Uri umubyeyi ufite abana batanu ntabwo ushobora kubagurira telefone z'ibihumbi cyane cyane n'ibyo ukunda ukore kwa ya Minerval we ubarihire bisi wagaburire hama ugute kubagurira amatelefone n'amayinite urundi ibyo uri umubyeyi abo bishobora rero abo bakobwa baca bagerageza gukoresha ingufu bafashana n'abagabo baba bubatse cyane n'abandi banyeshuri bagenzi babo n'abanyeshuri bagenzi babo kugira ngo ibyo bintu bazafashe ahandi undi munsi bakagendera mu byo bya copinage nyine ibyo bijyanye na copinage natwe tubamenyesha yuko ukiri umunyeshure nta copinage yemewe ntabyo gukundana tubabarira ati nuheze amashuri yisumbuye nuheze amashuri yisumbuye wereke ababyeyi bawe diplome uri umukobwa uri umuhungu ububarire ababyeyi ati rero ndakuzi ndakeneye mu ndondere umugore cyangwa ndakeneye mu ndondere umugabo uzoba ufite uruvugiro uzoba ugeze burundi ugeze n'ababyeyi bazobona kirega n'ibyo wa mwana yakuze ko amaze kutwereka ka diplome gatoyi kandi n'imyaka n'umubiri ubwo bakagikorerako n'ibyo rero cyane cyane dushimikira ko ukwiga ni kimwe ibyo byo byo gukundana bya copinage cyangwa iby'abagenzi ni iki ibyo ntabwo byemerewe ntabemerewe bijyanye n'ishuri.
Abakobwa turumva ariko bakenera utuntu twinshi bikaba ari nayo mpamvu bagenda kuturonderera mu bagabo no mu bandi bahungu. Abahungu bobo nabo ikibazo bafite cyane cyane ni ikihe cyangwa bahura naco ingorane zabo usanga ari nk'izi
zibatuma bahura nyine bakwegera muri urwo bushyashuzi cyane harimo kunywa inzoga nyinshi n'ibiyayura mutwe. Ikindi ni uko baraba ajya amasinema ya masinema baraba y'iterasoni ubara na yarungikanira kwa WhatsApp ibyo rero bigaca bimutuma bimutsimira gukora izo ngeso mbi rero wanashaka aranahindahinda baranakoresha ubwenge abo bahungu nabo nyine si bo bonyine nabo nyine bafite uruhara runini kuko barahindahinda abo bakobwa bahera ngo urankunda ngo uragirane ngo turakundanye bagatangura rero umwe yembita ubundi muzoze muhira cyangwa tuzohurira nahana n'umuhungu rero nawe ntari kimufasha kwiteza imbere kuko usanga azanye n'izindi ngeso mbi z'ubusumba z'ububeshi kuko abwizwa kondera amafaranga ari uwo mukobwa bavuganye aramukomunika komunikasiyo musaba amafaranga ugasanga na Minerivare hari nabo dusanga bari ama Minerivare bakayajya kubwira yabakwigiye muri izo ngeso mbi.
Nibyo birumvikana ko bisaba uburyo kugira ngo izi ngeso bazigumane babandanye bazijamwo bisaba uburyo nk'uko mubisiguye nibyo. Murakoze cyane rwose. Ikindi ni ikiganiro gihe ijambo abanyonyi biradijwe rya Amerika nk'uko mubizi kandi cyane cyane cyerekeye urwaruka uno munsi turabararitse. Muhamagare mushikirize ibibazo byanyu, ibyiyumviro byanyu, uko mubona aho iki kibazo gihagaze cyo kutagira ibyo mukora cyane muci aho muba muri mu karuhuko k'ishure n'ico bafasha kugira ngo ntimugwe mu bibazo cyane cyane byerekeye amagara yanyu. Duhere rero ku murongo wa telefone kuwitwa Chris. Chris uraho neza? Allo Chris? Chris ga telefone karamugoye, reka tubandanye twakire Emmanuel. Emmanuel uraho?
Uraho neza.
Amakuru uduzijwe tukumve Emmanuel.
Ndabumva neza ni Sengayire.
Witwa nde?
Sengayire.
Sengayire? Ikibazo cyangwa icyumviro?
Mbanje gushimira batumirwa mwadutumiriye bakoze cyane baje kuganiriza urwaruka muri rusange dore ko arizo mbaraga z'ibihugu byose ariko namubaza nti mbese inyuma y'ibyo biganiro biri gukorwa mu Burundi ko tuzi ko hari uburyo bwinshi bwo kwirinda izo ndwara ndetse zitateguwe ko tuzi ko urubyiruko muri ino minsi rufite ibintu byinshi bibangamiye n'ibishuko byinshi bibagendaho cyane ndetse hari uburyo bwinshi twebwe mu Rwanda dufite bwo kwirinda unaniwe kwifata ngo yirinde hari ubundi buryo buhari bwo gukoresha agakingirizo ndetse no nyuma yaho kuba babakangurira ibikorwa byo kwirinda no kwifata ntabwo babageneye nk'ahantu runaka hazashyira udukingirizo dore ko ino minsi igoranye.
Ikibazo cyiza
mumbarize rwose.
Urakoze cyane rwose. Sengiro rakoze cyane turamubaza umutumire wacu kumburere kagire ko akwishura mushinga nahe w'Imana kibazo ciza ca Sengi yire yavuze ati hari gihe bigorana ubwo gwaruka rumaze kuronka izo nyigisho birashobora kugorana hari udukingirizo udufuko mubafashisha
akoze cyane namushimiye abazije neza cyane nibyo umurongo wa mbere icy'imbere n'ukwirinda n'ukwihangana ariko nyine abantu nibameze cyo kimwe ko anashaka twasanze mu Burundi reka tubye cyane mu Burundi twasanze ikibazo cinshi cy'abantu bandurana n'umugera wa sida ari abantu atari abakizwa abo bita barokore cyangwa abakizwa kubera iki barinyegeza n'ababarongora n'ababahimiriza abapasiteri cyangwa abayobozi babo mu by'amashengero ntabwo bababwiza ukuri rero nibyo turabironkira kaje twababwiza ukuri iyo binaniranye kwihangana koresha agafuko ubwo turabubahereza nyine batubufise tubatuti hako tukubura tubure umutima wawe umwemu yawe ipfe ibyo tuzobure umubiri wawe upfe n'umutima wawe byose bipfe reka turebe kimwe ariko ibindi bibiri tubirokore nibyo rero ari ku murongo wa mbere tuba twabariye ni ukwihangana kandi kwihangana birashoboka baracyarugwaruka n'abagabo n'abagore bamaze kubaka barihangana ariko iyo misore n'izo nkumi batarubaka batarashyira mu bigero icyo babuza kwihangana cyo barikiye nicyo rero uwo murongo wa kabiri nyine wo byananiye turawumubarira nicyoka kumubarira ariko kandi ibyo tumaze kubona tubona abantu bahinduka tubona abantu bahinduka kuko n'amatemanyaje cyangwa intahe zabo baba bagendera muri izo ngeso mbi birabababaza bakakubara ati none dufashe twumva muri ibi bintu gute kuko bibanezera wese kumva sesagura bibasesavuza uburyo binatuma no kutamenya batamenya binagatuma n'ubuzima bwabo butagenda neza nk'uko bategereza kugenda hari igihe usanga ari nk'umuntu abadandaza nishaatumefirive twatunatwibintu ca tugenderamo ugasanga iterambere ry'igihugu risubira inyuma kuko ingeso atari nziza ntabwo zifatana n'iterambere ry'ijyana.
Urakoze cyane rwose. Uretse abanywanyi bacu ku mirongo ya telefone baduhamagara bashikiriza ibyiyumviro, turafise n'abari kuri Facebook nabo nyine bari kubashikiriza ibyiyumviro byabo abatari bake. Reka dusome icyumviro cha Thomas Bukeye kumbure mushinga nta w'Imana namwe mugira ico mubivuze ko ni icyumviro kirekire ariko yatanze ibintu by'akamaro cyane tanze ingingo zitatu bavuze ati ubwa mbere bwo leta yoshiraho ibikorwa rusange biriha abanyeshure bari muri vacances nko gusanura amabarabara hama inyuma y'ibikorwa hakaba inyigisho zigisha uko bakwiye kwifata cyane cyane abigeme kuko nibo usanga ari bakenera utuntu twinshi muri vacances bigatuma bata indero gushika naho baja gusambana n'ababaruta. Ica kabiri abanyamadini barakwiye guhagurukira indero yabo yabo barongoye mu masengero cyane cyane mwino minsi y'uburuhuko. Atubwa nyuma n'abavyeyi abo bavyeyi babo bakwiye kwiyegereza abana babo mwino minsi y'uburuhuko bakabaha ivyo bakora kugira umwanya wo kuja mu bindi bintu ntibawuronke gutyo vyofasha kugira vyofasha gukinga. Murakoze rero turabe ico muvyumvira ko kuri ibivyumviro vya Thomas Bukeye. Icambere ahereye kuri ico cerekeye yuko leta yobaha ibikorwa byo gusanura nk'amabarabara bakabibahembera mubona igicyumviro cyo kunda
yego cyane kirakunda kandi leta ikorera kunda kubikora ariko cyane cyane yavuze ikintu cyiza ababyeyi uruhara rubagaruka ku babyeyi ababyeyi natwe turabivuga kuko tuyagirirwa amahirwe n'ababyeyi bakaba harimo abaherekezwa n'ababyeyi babo n'ibyo ni ikintu cyiza cyane kuko twahimiriza n'ababyeyi babaherekeze kugira ngo inyigisho nabo bazumve. Ni byiza rero abana kubaha ibyo bakora aho dukoba duto dutwa mu rugo kumesura ko kugirane bakabaha ibikorwa kuko iyo ukora ntabwo ushobora kugenda mu ngeso mbi ntabwo ushobora kugenda mu rundi rusamaza bakaraba cyane hariho n'abana bacye birirwa ku mateleviziyo kubaraba amavideo ibintu byose bakabirabira umwanya wabyo bakabaharurira umwanya ndetse no bidashoboka bakabarungika tukaba barungika mu miryango mu miryango o hari gihe mu miryango bafite akazi cyangwa barima cyangwa bagira ibivanye n'ahantu hariho urundi kanye na ratio eti nubundi amunye muhira uramugaburira uragira ane mu kanye na ratio tidakungije abantu banje babiri cyangwa abana ba mukobwa wanje azomara hiyindwi karaza ariko aragufasha ibikorwa na mwene ibyo rero bigatuma bimukura ahandi kuko agumye muri quartier usanga bace bagira ya marigara akamana na ba bandi n'iki n'ibyo rero turabibabarira ubwo buryo butandukanye bwo bashobora kubafasha muri iyo ndero mu kokipa abo bana babo.
Uruhara rw'abanyamadini yavuze uruhara rw'abanyamadini mubona rufasha ko amadini menshi abuza ubushurashuzi bwogo ingufu mubona bazishiramwo barafasha muri iki kibazo muci
ndabumvise neza.
Tuvuga ko Thomas yavuze uruhara rw'abanyamadini, abanyamadini mubona uruhara rwabo ari ntangere boba bariko barafasha muri iki kibazo muri iki gihe cici
murakoze cyane. Nibyo barafite uruhara rukomeye cyane kuko igice cyose kwa Mungu cyangwa wa gatandatu cyangwa wa gatanu iyo ni iminsi izwi cyane ndetse n'indi minsi barahurira muri aya mashengero ntabwo cyane bitaho icyo kibazo uretse nk'amashengero amwe amwe agira amakoraniro y'ugwaruka ibamo bacagurugarwa kugaruka bose batora leaderi cyangwa ugaruka bafite amabango bakabakoresha nk'indi imwe turazi nk'ishengero katolika muri diyosezi ya Bujumbura bariko barabigira ngo bizomara indwi ariko si ugaruka bose abo bariko barafasha muri icyo gikorwa ariko ayandi mashengero mato mato ntabwo kigo turabaho tugarukirize bariko baritaho icyo kibazo bobo ni ibyo byo gusera uko bakibona neza icyo kibazo kandi ni nazanyigisho babaha ubwo ni umuntu atanga icyo afise ntabwo bafite inyigisho zihagije kuri bijyanye no kwandura indwara zice mu bimba byirondoka indwara zandukira gutwara imbanyi batifuje ubwo rero badafite ubumenyi buhagije muri ibyo ntibaruhe ibyo babahereza rero ntibaruhe ibyo babagaburira ntibaruhe ibyo babigisha.
Birumvikana. Reka tubandanye ku murongo wa telefone tuhe akaryo abarindiriye nabo nyene. Damasi, urakoze kwihangana ikibazo cawe canke ciyumviro.
Mbanje kubaramutsa ubwa mbere na mbere. Murakoze cyane ku murongo.
Amahoro neza.
Ahoro cyane, ndi Bujumbura mu Burundi muri Kanyosha na Komine Muha. Hama nagira sikirize cyumviro cyanje kubicanye na vacances y'abana barimo ubu. Nagisanze. Halo?
Yego, turakumva.
Mugisanze n'ababyeyi barafisemo uruhara rwo kuhimiriza abana babo bakabereka igikorwa duto bashobora gukora tuba tubakwiye dukwiranye n'imyaka yabo. Ku buryo abana badashobora gusamazwa urabona ubuharaje buhinga ngurukana bumenyi bamwe baca ku matelefone abandi bakara mu mateleviziyo ni ukuvuga ibyo byose bimwe biba bifise umwanya wabo umwanya w'utwo dukorwa ukaba ukwawo umwanya w'ibyo bibasamaza ukaba ukwawo ariko uwo mwanya wo kujya ku buhinga ngurukana bumenyi ku matelefone bakagira bakaburegeruka muco cyane kuko ni wa mwanya usanga uri kurabasamaza hari ibyo bakuramo abaraba amavideo ama image y'ibiterasoni ukuri ugasanga ugaruka ariko rupfira cyane cyane kenshi rupfira mu matelefone mu bisanzwe bagiye barabiregera ababyeyi bamwe bamwe bakaraba ugwaruka kuko bakaruha ni ibyiyumviro bakaruha ikiyago muhira kuko rimwe na rimwe ababyeyi nta kiyago baha abana babo nicyo gituma usanga urwaruka ariko rurapfa ntibamenye niyo rwapfiye. Yego
Damasi, tugigifuse ku murongo wewe urugwaruka bimwe mu byo ubona ababyeyi bikogwa bo baha nk'umuci ibyo bari nk'ibihe mubona mwokwemera gukora kuko urwaruka nago nyine ntigoroshe ntigwama gwemerera ababyeyi ico bahanuwe bimwe mu bikogwa mubona ababyeyi babasabye gukora muci mu byo bari nk'ibihe muremera kuduga ruguru mukarima muremera ni bimwe mu byo uhanura nk'ibi
murakoze cyane. Hari dufashe nk'akarorero ngahe Bujumbura hariho umwana ashobora kuba yiga umwana akaba yiga ariko dufate nk'ishure ubu hariho abana bariko baraheza amashure yabo masegonderi ariko umwana nahagira aheze ugasanga ntazi kwimesera impuzu yiwe ni ukuvuga iki nko muri iri cico mbona ni uko uwo mwana yoca yigishwa kumesa impuzu yiwe akigishwa kumesa n'ikirato ciwe ku buryo naha umukozi atoba hari bamwe bita abakozi mu ntuze yabo yovyikorera wenyene hama baturungitse kuramutsa imiryango yacu ruguru ni byiza cyane ibyo dusanzeyo bakora tukabikora tukaniga n'imico y'ikirundi niko mu Burundi dusanze tumeze hama umutumire yari yigeze kuvuga ku kijyanye n'ihwaniro ry'urwaruka ariko rirabera ngaho i Bujumbura icyo alo
ego
alo
turakumva
icyo genda tuse icyo nosaba aya mashengero n'amadini ari ngaha mu Burundi ni uko igihe cya Grand Vacance kitanguye baza barategura ibikorwa bihuriramo n'urwaruka rw'iki kugira baze barabaha inyigisho ukuntu bategerezwa kwitwara icyo bashobora gukora ku buryo batazosubira ku mashure yabo atacyo bamariye muhira murakoze
urakoze cyane rwose Damasi ku byiyumviro n'ibibazo byawe urakoze cyane mushinga nahe w'Imana mwishira hamwe Clinique Sans Frontières nk'uko Damasi abishikirize izo nyigisho tugarutse kuvyo muri ko murakora muri rici zizoba ziraba zibakangahe mu ndwi kugira ngo mufashe ugaruka mu gisagara
murakoze cyane inyigisho ziba kabiri mu ndwi ni minsi yose ya gatatu ni minsi yose ya gatanu mu kimbo cy'amezi atatu tuzoba tumaze kwakira gufasha ugaruka rutari ruto rutari ruke kandi turabona kuva tubitangura ihinduka ririmo ibintu biri kugenda neza ukugaruka ruriyemeza bonyine kuko icyo dukora ni ukuri tubabwira ukuri rero niryo shimikiro rya byose tukabereka imico ya kera tukabereka ukuntu babwizwa kwitwara kandi turashima cyane benshi barahinduka baratwemera yuko bakemera n'impanuro tubahaye kandi bakazigendera
murakoze cyane none inyigisho zizobera hehe neza na neza abariko baratwumva baze kubashikira tubwira aho mwoba muri na nimero ya telefone bo baronka ko abariko barabumva bipfuza kuza kwakira izo nyigisho
murakoze cyane dusanzwe dufite ibiro mu nyubakwa zisanzwe zikukira ishengero ryitwa Pentecotiste ini gatoke gweza ni Bujumbura niho hari sare nini dukoreramo ibyo bikorwa ubundi bwo turasanzwe turafite n'ibiro mu gisagati mu gisagara cya Bujumbura kuri avenue de la Victoire ariko inyigisho zibera muri quartier gatoke gweza mu nyubakwa z'ishengero ryitwa Pentecotiste ini ishengero ryunze ubumwe na Mwuka Wera kwa telefone navuze ko ari minsi yose ya gatatu duhera saa mbiri ya gatondo ubwo turangiriza nimba ari saa kumi n'imwe uko ikiyabo kiba cyagenze nta masaha tugira no ku munsi wa gatanu bikaba uko nyine ni minsi ibiri tuba twayihebeye icyo gikorwa telefone bashobora gutelefona ku majyana 57 n'abari hanze ubwo turabafasha twarashyizeho uburyo tubafasha ugaruka ruri hanze kuko nabo ni abarundi majyana 57 15 19 33 97 cyane ni nimero yindi ni 61 270 79
yego mwazisubiramo
ya mbere ni yo mu muhoro wa smart barimo rundi bacawumenya n'ingoga ni 95 19 33 97 iya kabiri niyo mu muhora witwa Limitere ni 61 270 719
murakoze cyane rwose murakoze cyane tubandanye ku mirongo ya telefone abanyonyi bishwe rya Amerika barifuza kubaza ibibazo no gushikiriza ivyumviro ndayishimiye turi kumwe ku murongo
ego
amahoro neza
amahoro
nduga ku ijambo
ego ahanini ikibazo nagomba mushikirize
n'intererano kuko turavye ugwaruka mu gihe cy'uburuhuko.
Mhm.
Urafise ibintu byishirusamaza.
Mhm.
Usamaza ugahura abanyapolitike bariko barabakwegera muri 2002. Rero nubuga ni nk'impanuro noha ugwaruka nuko goraba ukuntu bajya hamwe bakakora ibikorwa bibateza imbere, bakiga imyuga mu mwanya bari mu buruhuko, bakarondera ikintu cyo bafasha kumbure, bagafasha n'abazee kugira abazee baronke n'amahera azoshobora kubafasha mu buryo bwo gusubira ku ishuri, kuko narijya abarunduhura abarundi bakenye ugahura no mu gihe cyo gusubira ku ishuri barabura n'uburyo. Iyo cyumviro cy'uwanjye nabona ko cyobuko, hanyuma n'abagerageza kwigisha bakabigisha inyigisho z'urukundo, ahanini bakitaho ibijyanye n'iby'Imana, kuko nibo bantu ba mbere dusigaranyeho mu Burundi bashobora kwigisha ibintu bidatuma bakwegerwa muri 2002 byo batera byo batuma bajya mu ngeso mbi. Ibazo cy'uwanjye cyari ico.
Urakoze cyane gose, ndayishimiye. Icyo cyumviro ni nacyo gisa n'icyo King Blaise Habonimana yashikirije kuri Facebook. Yavuze ati, ndabatumira kuja gukarisha ubwenge mu bigo bitandukanye bikora ibikorwa mweni ivyo muci. Nivyo yashikirije King Blaise. Turafise kandi na Ngoboka Jean-Claude ati, yewe nukuri ugwaruka rugomba gukora gose. Turaza kumuhamagara ku murongo wa telefone, nabo nyene ashikirize kumbure bimwe muri ivyo bikogwa yiyumvira ko bishobora gufasha. Turamuraba ku murongo wa telefone. Ariko barashikiriza ivyumviro kuri Facebook. Mubandanye mwongere mutange na telefone zanyu, turabakura. Telefone yacu mushaka kutwakura ko kuri WhatsApp ni 1202 4441931. Ndasubiramwo, 1202 4441931. Reka tumira mate, turagaruka mu kiganiro.
Ijwi ry'Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656, wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga hano ku Radio Ijwi ry'Amerika muri studio gatanu, muri kumwe naho yanitanga ishaka. Turiko turaganira twiheza ivyo ugwaruka gukora muri rici badafise amashure bari mu karuhuko. No musi w'umunsi wa gatatu tuganira ku bibazo byerekeye amagara y'abantu. Rero turiko turiheza ivyo ugwaruka gukora mu kwirinda ingwara zica mu bihimba vyirondoka. Izo ngwara zikaba zifatanye n'inyifato zitabereye ugwaruka rukunze kugira muci. Rero tukaraba ico bokora kugira ngo birinde izo ngwara, birinde kandi no gutsama inda batipfuza, ugasanga bibashize mu bibazo. Kumbure nkaho ubu mu Burundi hari igihano cyo gukugwa mu mashure ku bazotwara inda z'ishushu bakiri mu mashure. Abahungu bazohabwa imyaka 2 iyo kwirukanwa ku ishure, abazotera inda abakobwa bagenzi babo. Rero twatumiye ishirahamwe Clinicians Sans Frontières, abavuzi batagira imbibe, bafise igikorwa cyo kwigisha ugwaruka mu gisagara cha Bujumbura kuvyo bokora, batanga inyigisho zitandukanye zo kubafasha kwirinda kugwa muri ivyo bibazo, kugwa muri zo ngwara bashobora guhura nazo mu gihe cici. Turiko tuganira rero na ingenieur Albin Uwimana, niwe muyobozi ajejwe imigambi muri iryo shirahamwe. Twanose rero no ku murongo wa telefone umwe mu banywanyi b'Ijwi ry'Amerika yari yashikirije yuko ugwaruka rutegerezwa gukora, ati ugwaruka gukora rwose rero Jean Claude niwe butwumva ku murongo twavuze byinshi kubijanye n'ivyugaruka gukora uwo bufise kumbure icyumviro cha bimwe mu bikorwa ugaruka rushaho gukora muci byo bafasha kwirinda ingenso mbi. Allô Jean Claude?
Allô?
Oui Jean Claude uratwumva?
Ndabumva.
Mwari mwashikirije ku rubuga rwa Facebook yacu yuko kumbure ugaruka rukiye gukora kugira gwirinde kugwa mu bibazo muri rici aho atacobare ko barakora bari mu karuhuko k'amashure wo hanuro gwaruka gukora iki?
Bagomba gukora nyine bagiye mu mirimo ibaganisha hano habi. Bagakora ibintu bikiye mu muco nyine batagahita bahungabanya.
Ubahanura yuko borondera akazi. Ubahanura yuko borondera akazi kumbure akazi kabahemba ntikabakoroshe kuronka kuko abenshi tuganira nabo baravuga yuko bagira ibibazo byo kuronka akazi. Hari yindi mirimo kumbure uwo baha imitwe yuko bokora mu gihe batoronka akazi. Ndakeka Jean Claude telefone icitse. Nta kibazo tubandanye ku murongo wa telefone n'umutumire wacu. Mushinga nahe Albert Uwimana, izi nyigisho mugiye muri ko muratanga kugwaruka mufise ubushobozi cyangwa ububasha uburyo bwo gufasha ugwaruka rungana gute, ibigo byanyu bingana bite, mwatugiye ko mwa muzoza murabakira kabiri mu ndwi kuwa gatatu no kuwa gatanu, mushobora kwakira nk'abangana bate ku munsi wa gatatu no wa gatanu?
Murakoze cyane. Nibyo urugendo dufite turaje n'ikibanza dushobora kurenza ugaruka amajana abiri, abantu amajana abiri nibwo bushobozi dufite. Kandi ibikorwa nyine dukora ni iby'iwacu nyine, nta muntu tuvuga ngo aradufashe cyangwa ngira neza ngo adufashe kubwira ngo dukore ibyo bikorwa cyangwa andi mashyirahamwe adufashe amafungu. Gukora icyiza nzorindira ko ari ubundi azo bavuye hasi uza kuza ngo ukore icyiza, urumva icyiza waba kibaye icyiza. Uri umuntu rero uzi icyo uri kurakora, ubonye ikibazo ukabona n'inyishyu ugenda ubishyira mu ngiro ukabikoresha. N'ibyo turakora ibyo dushoboye kandi biragenda neza. Bishatse kuvuga ko turose uburyo turose uburyo rumani tunabagaburira ugatugaburira nabo bamaze amasaha yose amahoro yabo arahungabana gatoyi. Turose uburyo murumva ko twakora byinshi kandi byiza. N'ibyo twakira abantu bashika amajana abiri turaza ikibanza dufite dukorera abemeye kukiduhereza nabo ni abana beza ubwo turiha amafaranga y'amasaha gusa twakoresheje.
Mwavuze ko nk'uko mubivuze n'amasaha menshi muzoba muri kumwe nabo murabafungurira muri aya masaha kuva saa mbiri gushika saa kumi, muba muri kumwe canke barataha bagafungura bakagaruka?
Oya, nibyo navuze. Oya, abaje barahaguma nyine, nicyo gituma navuze ati ni defi canke n'akabazo gatoyi nyine bamushyiranganye ubugejwe twakuza kuduha umuceri n'ibiharage amavuta tukayarondera nta kibazo bwira tubagaburire kuko nabyo turabona faranga ahagije kuko amahoro yabo yo mu nda arahungabana. Ariko kugira ngo batware inyigisho ziba zikwiye baba bazitanga nabyo tuzitanga nta mpirimbo ntaki cyofasha cyane kandi kikagenda neza. Murumva ko cyoza umusaruro mwinshi cyane.
Kumbure uraza gusubira kuduha nimero mu mpera z'iki kiganiro, hashobora ko hari ababyeyi bumva ko kino gikorwa ari igikorwa gihambaye kandi cyofasha ugwaruka bagashobora gufasha muri ibyo bikorwa murimo. Reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire abandi banywanyi. Tufise witwa Gerard, uraho neza Gerard?
Na mahoro.
Ego, kibazo cyangwa icyumviro?
Sa?
Ufise kibazo cyangwa icyumviro kuco ubona ugwaruka gukora muri iki gihe cici? Telefone yongeye
kuko.
Halo,
nuko bo kwegerana hanyuma bakajamwe kugira ngo bashobore kurangura imigambi yo kwiteza imbere, niko ndatibaza.
Subiramo, ntitwakumvise neza.
Nuko ugwaruka gwoja hamwe hama rukagira imigambi kugira ngo bashobore kwiteza imbere, na cyane cyane muri iki gihe hari ubukene bw'akazi.
Icyumviro cyiza cyane, icyumviro cyiza cyane. Hari icyo woba warabonye mu minsi yahera cyakunze kugaruka gwagiye hamwe kumbure wo bafasha kubaha imitwe imwe mu ma project canke programme baba barakoze bagiye hamwe bashize imitwe hamwe gwaruka co bari nk'ikihe co fasha abandi bari ko baratwumva.
Ego mena nabonye gihe kimwe araheje nk'umwaka nabonye abanyeshuri abari bavuye ku mashuri hanyuma bahirije amashuri ya hanyuma kubera bari bareje amashuri atakanika vyo bashobora kuronka bake bajya hamwe bafyatira amatafari hanyuma barayadandaza ubu bageze ku mugambi umeze neza cyane.
Cyumviro ciza cyane rwose, cyumviro cyo kuja hamwe bagakorana bakongera bakanahakura n'amafaranga ni byiza cyane rwose. Gerard turagushimi.
Ego murakoze.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro murimwo ni Murisanga, mwumva buri munsi. Turi kumwe na Albin Uwimana, ingenieur Albin Uwimana, mushiramwe Clinicien Sans Frontières. Amishana na Uwimana, Gerard duhejeje kumviriza munywanyi w'Ijwi rya Amerika ashikiriza icyumviro ciza cyane cy'uko ugwaruka gwoja hamwe. Yaduhaye akarorero kwaho yabonye bamwe bagiye hamwe bagafyatura amatafari bakakuramo amafaranga ubu bakaba bageze kure. Ibi birakunze kwibonekeza muri iminsi muci ngahe Bujumbura cyangwa ahandi?
Ego cyane birakunze kuboneka ni muci akuma amatafari, ibyo birakunze kuboneka cyane kandi ni byinshi cyane. Ugwaruka nabo bakaba rubaka uretse no kubumba hari haba yazana bigasaba aho baya depoje kuyashikana kwishaniye bigasaba ko bayikorera ku mitwe, n'ibyo byose ugwaruka nyine rurabikora bikora barabikora ubuzi buriho, ubuzi buto buto buriho. Nushobora kubura ikintu ukora naho ufata ibiyoba agasaba umubyeyi amafaranga y'ikiro kimwe cy'ibiyoba akadandaza, none ko ari baguma bakenera kunywa kugufungura nawe udandaza ipakimwe y'ibisuguti biranguga 2,500 mu mezi abiri mu kwezi uzoba wamaze kuronka igihugu 1,130,000 ukazogura amakaye ukazogura n'ikintu wifuza. Rero utuntu duto duto ushobora gukora muri iki gihe cy'uburuhuko, ubuzi buriho, ibikorwa biriho.
Mu minsi yahera twaranavuganye na bamwe mu rwaruka bashoboye kuja mu bintu byo gukora mu mamanza, haba kuvyina, haba guseriva, nkuko mubivuze ibikorwa ni byinshi cyane. Abajeune bavyitayeho kumburebo habonera umugisha bo habonera akarusho ko kuguma bakora hako kwicara nkuko twavuze ku marigara. None nk'izo nyigisho mushinga ntahe w'Imana, izo nyigisho mutanga zoba ari nyigisho mubabwira nyifato mukababwira uko ibintu bimeze canke murabaha nabo nyene akajyo ko kubaza ibibazo muri zo nyigisho?
Murakoze cyane, turabaha akajyo bakabaza ibibazo kandi tuba twateguye inyigisho bibaye n'amaporo dufite n'ibyo twumvise tuba tuzi ibyo bakeneye kugaruka kuko iminsi yose nabuze gufata amateke zine ntabwo tuba dufise inyigisho zimwe gusa usanga inyigisho z'imico myiza rikarite indangagaciro hari ibyo bahurira ko buri munsi buri munsi ufite inyigisho bihuriranye kandi bihuye n'ibyo rwagwaruka nyine ruba rukeneye. Iruhande yaho tutegereza kubabarira nyine dutegereza kubabarira n'icyo twavuga mondo pati cyangwa kode, none kugira biteze imbere kugira abaje muri izo ngeso mbi bokora iki? Tukaca tubabarira ati ushobora kudandaza impuzu ziriya mpuzu bazita okazio de rope cyangwa kombo kombo ziracaboneka mu Burundi ziracaza ntibarazica muri East African Community. Rero ushobora kugenda kuyirangura ukayirangura 200,000-300,000 ugiye kwayigorora ucigurisha 2,500,000-10,000 kandi uraronka abakiriya. Ibyo ni bisaba umutahunga na guti ntabwo bisaba umutahe munini. Hari n'ibindi turabereka nti nahata na kimwe uba ufite ushobora gukora nk'umurimo wa marketing hariha ibintu bimwe mugiye kubikora ugasigurira abantu 10 bacye baguha iki 10 nimba ari nka consultation na karorero ugiye kwa muganga no ku muganga w'amazi cyane w'igipimo natwe mu bitaro wa kitwa igipimo cyo gipimo rero umugwayi aje urumva baraguhereza nawe ITK cyane iki 10 ni bibi bizanye babiri batatu bane batanu wogwa ngo nta mutahe waronse ni bya bindi rero ushaka gukora naho ukoresha umuntu wagutsa ufite amaboko abiri ukaba ufite amaso ubwirizwa gukora kandi ukaronka icyo ubwizwa kuronka.
Murakoze cyane gose impanuro zikomeye cyane kugwaruka twizera ko bariko barazifata nka nkama. Murakoze cyane. Tubandanye ku murongo wa telefone twakire Benedicte. Uraho neza Benedicte?
Meze mute kizu ya Amerika?
Turaho turashima namwe.
Jewe ni sawa meze neza.
Uherereye he?
Jewe ni mu gihugu cy'u Rwanda ni Kigali.
Kibazo cyangwa
ikibazo? Ikibazo ndabumvise none hasi nari nabakuri nabashatse ndababura.
Tanga icyumviro kuco ugaruka gukora muri iki gihe cici aho usanga tacho bariko barakora ugasanga bagiye mu ngeso mbi zoshobora kubaha ibibazo ugasanga baragwaye indwara zo mu bihemba byirondoka ugasanga barasamye inda zimbanye batifuza ubona bokora iki ikibazo gihagaze hehe neza na neza mu karere canke ngaho mu Rwanda.
Icyo mbona bokora nk'abantu b'abajene no gushaka kwanze cyo gukora nta gusamazwa nta kwirirwa muhira birirwa mu bijyabo rezi murambo na Kigali bakirwa bakina n'utwo bafite bakadushyira icyuma cy'umusinwa
icyuma cy'umusinwa bavuze ati telefone
ntabwo bagomba kwirirwa mu rugo bagomba gukora gushaka icyo gukora kugira ngo bishingiye basamaza kuko ibi basamaza mu mujyi n'igihe mbona nta kindi atari icyo ngicyo kuko ndabona iyo wiriwe mu rugo ntukore ukirirwa mu rugo uri gutakaza intuze iyo ugiye mu ngeso mbi bituma utakaza n'umuco ariko iyo uyishatse cyo gukora ugashaka imirimo biratuma woroherwa gusoma ko wakwirirwa mu rugo inzara iko kwica muhira akacire kurakora.
Benshi batanze impanuro nk'izo utanze none abatabikora byo babiva kumbure kuko utiyumvira cyangwa kukugira ubunebwe cyangwa kukutagira abagenzi babaguhanura neza abo usanga birirwa muhira kumarigara bo usanga ikibazo kirihe neza na neza
ikibazo cyo kwirirwa mu marigara baba bazi icyo bakora bamwe barabona ko bize bakabura icyo bakora abandi barakora ariko kubura akazi kanabuze ni ukuvuga ko ubungubu ni ukwihangira imirimo ariko imirimo y'ubungubu iyo utageze igitekerezo cyo kuyihangira ngo ugire icyo ugeraho ngo utegereje naka ko zakubwira ntabwo uzayihangira
ubwo
nyine ni ugushyira hasi ugatekereza ukihangira imirimo icyo ugomba gukora ubwo nazanga zombi ntabwo zabukizigiyemo kuko nta mwanya uzabuzifitiye ariko ingeso mbi zivana nuko uba wiriwe ushonje nta kazi nk'abana b'abakobwa niyo abasore nabo nabo ni uko babiriwanye n'abo bana b'abakobwa ntacyo bakora ugasanga bihiraho ngaho.
Birumvikana ariko nari numvise umengo ugiye kuvuga abakobwa bonyine kuko ndumva mubakarira cyane ko baje mu ngeso z'ubushirashuzi nk'umengo nibo bonyine babyikorana.
Ntirega niba badukurura niba badukwega niba badukurura kugira ngo bigende gutya
nibyo.
Ariko njyenda bakunda ku ijwi ry'Amerika nari nashatse nimero ndakubura abo nemeye ku rekodinga uri kuvuga nimero kugira ngo ndagufatishe ndakubura none ndabashimiye cyane ku ijwi ry'Amerika
nibyo cyane
nabahamagaye nkaba ndababonye.
Urakoze cyane kandi wisangire na bagenzi bawe. Urakoze cyane.
Muzuriza abantu bonka ku ijwi ry'Amerika niyo muzungu yampaye ampamagaye muzuriza
yitwa Facile ndamubwira arahumva. Urakoze cyane. Sawa, murakoze cyane. Uradutunga Albert w'Imana ku kiganiro tuko turagirana n'abanywanyi bacu. Ariko tugarutse kuri iki kibazo nyene kuri izi nyigisho muri ko muratanga zoba ari inyigisho zitangwa ku buntu gamushinga ntahe ko twumva uburyo usanga ari ikibazo.
Murakoze cyane neza cyane. Turabavuze batagira imbibe ubwo navuze nyine ni ku buntu. Abaza ariko urumva ko atari hagati mu gisagara cya Bujumbura kikari imenya kugenda no gusubira inyuma ari imenya murumva ikibazo gusa dufite inzara nyine amahoro arahungabana mu nda nyine koko umba ntacyo turi bugire icyo dushoboye n'icyo ku buryo bwacu ukwitanga kwacu ukugira neza kwacu nuko kwashikiriza izo nyigisho zihindura bituma haza ikintu bita changement positive ihinduka no vuga ryiza rigaragara
nko ku munsi umwe umuvyeyi yoba ari karabumva canke ishira hamwe canke umugwiza tunga ku munsi umwe kugira ngo mugaburire abo amajana biri mu bamwaronse mwo busaba yuko yofasha nkangahe
urumva twakira abantu amajana abiri icyo harurayo ufungura igisahani nyine biroroshye urumva nawe ufatira ibihumbi bibiri cyangwa ibihumbi bitatu kugeza amajana abiri urumva ko ari amajana atanu cyangwa muri amajana atandatu
nta kibazo nta ugufa kugubishikiriza ntawe ubizi aho umugisha woza uva bashobora kuba babagwiza tunga bavuga bati reka duterere ugasanga amajana atanu ibihumbi amajana atanu ni bike cyane kuri bo kumbure abatwumva bazobafasha mu bikorwa murimo Radishwe rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turasozera ikiganiro cacu muri isanga turimo cyaje cereke amagara y'abantu cane cane amagara y'ugwaruka muri kigihe cici aho usanga baja mu ngeso izina ziriya zo batuma batwara inda zibatipfuza canke bagwara ingwara zica mu bimba vyirondoka twababyeyi ko turi kumwe na Clinicians Sans Frontières ama abaganga batagira imbibe bariko baradufasha muri kibazo reka tubandanire ku murongo wa telefone tugerageze kwakira umunywanyi wa nyuma ashikiriza ikibazo canke cyumviro Gordien uratwumva allo Gordien allo Gordien turi kumwe kumbure Gordien ari mu nduru ntari karatwumva neza sinzi ikibazo kiri ku murongo wiwe ariko tugaruke ku mutumire wacu mushinga nahe w'Imana mwavuze mbere kubijanye n'ivyo muri ko murakora vyerekeye gusiramura ico gikogwa mwavuze ko kizoba mu kwezi kwa munani naba ntihenze cocho naco nyene kizoba kiri ku buntu muzokwakira abantu imisi yihe niyo misi nyene yo kwa gatatu no kwa gatanu bizogenda gute
murakoze cyane tuzotangura mu kwezi k'umunani azoba ari ku buntu navuze neza mu gihe turonse umugira neza duha ibikoresho amapansuma amabetadine ya miti nyene ikora inyuzi mu gihe rero tutaronse abagira neza bazoduha ibyo bikoresho cyane badufasha kugura ibyo bikoresho ubwo tubariye abantu ko bokwitangira amafaranga byo bazimba kandi twoba tubananije uburere imana nibifasha akaboneka umugira neza cyangwa abagira neza baduha ibyo bikoresho twebwe abaganga bacu abafasha mu by'ubuganga amavuriro arahari bariteguye gukora ku buntu acte medicale cyangwa chirurgicale ku buntu bagakorera ibyo bikorwa abo bantu rero niyo minsi yindi isigaye urete kuwa gatatu no kuwa gatanu azoba ari kuwa mbere kuwa kabiri kuwa kane no kuwa gatandatu iminsi ine niyo tuzokora ko icyo gikorwa
ego none hari ibikorwa bindi uretse uko izo nyigisho hari ibindi bikorwa muba mubaha ugwaruka kugira ngo bakore iyo yindi minsi batazo ariko barakira inyigisho nko kuwa mbere no kuwa kabiri no kuwa kane hari ibindi bikorwa ishira hamwe ijyanye cyangwa ikigo cyanyu byo ba biri kubirakora kugira ngo bifashe ugwaruka
uyu gugaruka kurikirana izo nyigisho inyigisho ntabwo duca tubaha ibikorwa ngo dukorere ibi n'ibi n'ibi baca basubira mu mihani wabo hama hari abazogaruka bagaruka ahubwo badushingira intahe ukuntu bagize impinduka bagiye gushyira mu ngiro za nyigisho twabaha
murakoze cyane rwose nkuko twabivuze tuko turasozera ikiganiro rero mudushikirize impanuro za nyuma inyigisho za nyuma munota umwe zo gutekerera ugwaruka rwateza amatwi cyane rukumva inyigisho n'impanuro mwatanze uno munsi muri make murakoze cyane rwose mushinga nahe ingenieur Albin Uwimana mwishira hamwe Clinicians Sans Frontières abaganga batagira imbibe
murakoze cyane ego murakoze cyane reka ntangure ngira kamo ugwaruka n'ababyeyi baze muri izi nyigisho barungika abana babo muri izi nyigisho ndetse n'ababyeyi n'abagira neza n'amashyira hamwe baba barundi bari mu Burundi n'abari hanze badufate mu mugongo bafate mu mugongo kigikorwa cyiza chiza kandi gishimishije ibyo tuzobakiza yo mikandi tuzobakengurukira kubayobozi b'igihugu nabo nyine bajya batwara rya mashiramu ya UNICEF dana yandi nabo baraba amashiramu akora agakora ibintu byiza biboneka ataburyo bakoresheje cyangwa basabye nabo badufate mu mugongo naje ni byiza cyane yego hamaneye mu kurangiza tunoreka gushimira cyane mwebwe mwadufashije mu kiganiro nkashimira ni radio ijwi rya Amerika ryo tacyo ridakunda kugira ngo abarundi nabumva ururimi rw'ikinini n'ikinyarwanda bamererwe neza bakire n'imitima kuko benshi baramenye ibindi bikorwa baba bari mu mahanga baba bari mu Burundi
akanye katubanye gake urakoze cyane gose mushinga nahe engineer Albert Uwimana mwari kumwe na Oriane Tangishaka mwese turabashimiye
Oriane Tangishaka urakoze kuri icyo kigano muri sanga utuje.